ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi ijwi rya Amerika muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri ndetse mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vewa.com naho hari ibiganiro n'amakuru
nimba koko bareka kubwana kubera ko bataba kwiye bose icyo ni kibazo duca dufata nkama kuko mu mirimo ya misi yose twatugereza kubahiriza agati y'akazi na muntu.
Uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi Habyarimana Adolphe ku kibazo cyo gusubika kenshi urubanza rw'abasirikare bagirizwa gutera inkambi ya Mukoni. Andi makuru ni farasi zije kukunganira abakenyezi babirimizi mu mirimo yabo ya buri munsi muri komini Nyarusange mu ntara ya Gitega. Hari kandi kurebera hamwe uburyo bwo korohereza abacuruzi n'abashoramari muri EAC. Tubanzirize kuri inkuru imaze kumenyekana mu kanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru bari mu biganiro bibahuza ubwabo. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson wabitangarije i Beijing mu Bushinwa ahari mu ruzinduko. Yabitangaje amaze kubonana na mugenzi we w'Ububanyi n'Amahanga rero w'Ubushinwa Wang Yi na President Xi Jinping, ngo yari yagiye kubasaba nk'uko yabyivugiye gutera inkunga mu makimbirane mbese mu ntambara itutumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru kubera ikibazo cy'intwaro kirimbuzi za Korea ya Ruguru. Tillerson rero yatangarije abanyamakuru ati ntabwo dukorera mu bwiru, dufite tumaze gufungura inzira eshatu tuvugiramo tuganiriramo na Korea ya Ruguru. Hanyuma rero muzi kandi ko twabibabwiye ejo President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe azajya mu Bushinwa bwa mbere mu kwezi kwa 11 gutaha. Tujye mu Burundi. Urubanza rw'abasirikare bagirizwa gutera inkambi ya Mukoni rwarasubitswe ku nshuro ya gatandatu muri sentare y'iyungururizo ya Ngozi. Imvo nuko abasangiye ayo madosiye bafungiwe mu mabohero ari kure yaho baburanira. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Kuri uyu wa gatanu urubanza rw'umugwi wa mbere w'abasirikare bagirizwa ubusuma no guhungabanya umutekano hakoreshejwe ibigwanisho ku ikambi ya gisirikare ya Mukoni mu gisagara cya Muyinga rwari ku rutonde rw'iziburanishwa. Igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icyenda 2017 ryarisango rigira indwi, bakaba barengutse ku nshuro ya gatandatu kuko ubuheruka urubanza rwabo rutahamagawe. Inshuro zose urubanza rwasubijwe inyuma. Sentare y'iyungururizo ya Ngozi yasanga bitayorohera kuruburanisha kandi yabasangiye dosiye bose batarengukira rimwe. Ni mu gihe muri uwo mugwi w'abakurikiranwa ku cyaha kimwe baba 20 harenguka batatu gusa bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi. N'abasirikare indwi baherutse gukirirwa urubanza na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga bagirizwa gufatanya n'abo ba mbere bari bitezwe kurenguka kuri uwo wa gatanu muri sentare y'iyungururizo ya Ngozi, nabo nyine ntibarengutse. Urubanza rwabo rwahamagawe muri sentare isubiramo ya Ngozi mu gihe batari bwimugwe iyo bafungiwe ibohero rya Muyinga ngo begerezwe aho baburanira Ingozi. Twashatse kumenya ikibazo aho kiri turaheza twegera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane Habyarimana Adolphe, umugenduzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane, amenyesha ko ari ikibazo nkora mutima bagiye kwitwararika.
Birumvikana yuko ico kibazo koko ari ikibazo nkora mutima ku bijanye n'abo baburanyi n'ubuzima bwabo cyane cyane, kuko iyo umuntu ari mu ibohero atagira umwidegenzo nta n'umwe abyifuriza mugenzi we, ariko kubera ibyaha bakurikiranwa ko byashika amategeko atekanye ko abo bantu babuze umwidegenzo. Ariko nimba koko bareka kubwana kubera ko bataba bakwiye bose icyo ni kibazo duca dufata nkama kuko mu mirimo ya misi yose twatugereza kubahiriza agati y'akazi na muntu. Ikibazo dufata nkama duca tuvugana n'abajejwe ubuyobozi bukuru burejwe amabohero, tukavugana n'abajejwe amabohero, tukavugana n'ubushikiriza manza mbere buriko burashengeza abo bantu bikora baburanye, kugira ngo mbere ababuranyi bose baronke uburenganzira bwo gushikira ubutungane. ari nacyo gituma nibaza yuko bibaye ngombwa abo bantu bashaka kwegerezwa hafi yaho baburanira.
Kwegereza ababuranyi mwiwero ryangozi hafi yaho baburanira nivyo umushikiriza manza yamyemeranya na sentare ko bigiye gukogwa igihe cyose urubanza ruhawe iyindi sango. Adolf Habyarimana avuga ko hari nubundi buryo bushoboka kugira izo manza zitere imbere.
Na amwe hoba kumbure kubera imvo z'umutekano cyangwa kubera imvo z'ubwo rubanza ngo rusa rumeze bitakunda yuko aba bari hamwe cyangwa kuvuga n'izo nzego zose twavuganye. Tukavugana n'abaje n'umutekano abantu bose tukagereza ku buryo uwo munsi w'iyo sango bazoheze bakaba bitavye bose ubutungane. Ari nacyo gituma mbere n'icyo kibazo nashigeze gifasha ya nkama nibaza yuko nko kwisanga baza baronse abashinga manza babo bashaka kuza bakatwibutsa icyo kibazo tukanakivugana tukatanga intumbero kubwo kubushikira nganje ingene izo manza zishobora kubandanya tuvuganye na bene abafite amadosiye basanga bari ngaha mu ntara ya Ngozi. Muri izo twaba nuko ikibazo cyabo kiyo gifata nkama tuvugana izo nzego zose zikenewe izo zose twavuze kugira ngo icyo kibazo cyabo kive mu nzira.
Imanza z'abasirikare bagirizwa gutera ikambi ya Mukoni zahawe isango yo kwigenekerezo rya 12 z'uku kwezi kw'icumi kugiye gutangura. Tukabibutsa ko icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku itariki 23 rishyiraho itariki 24 mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2017. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri komine ya Nyarusange mu ntera ya Gitega hagati mu Burundi ho ishyirahamwe Ogena Burundi ryatangiye gukoresha ifarasi mu bikorwa bitandukanye cyane cyane mu mirimo y'abakenyezi birimizi bishyize hamwe mu mashyirahamwe. Ifarasi zizavoma, zisenye, zikore no mu mirima kugira ngo nyine zifashe abo bakenyezi. N'ubwa mbere ibi bitungwa bije mu Burundi, bamwe ndetse byabateye amatsiko. Ni inkuru ya Fidele d'Antoine Sabimana.
Ibyo bitwaje byo mu bwoko bw'ifarasi vyahawe ishyirahamwe yitwa Ogena Cooperative Bitaho, rikorera muri komine ya Nyarusange iri mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Aho vyashikiye mu nyubako babiteguriye, abanyagihugu bazinduka baza kubitangarira kuko bavuga ko ari ubwa mbere babonye ivyo bitungwa. Aba ni bamwe twasanze ku kiraro c'ivyo bitungwa byo mu bwoko bw'ifarasi batamariwe.
Tuje kuraba ivyo ari byo nyene kuko biradutangaje. Umwanya umwe wamenga n'inka yadusanze mu maso atarizo yatewe n'ivyo nivyo bisanzwe bikora ivyo bitungwanye
ivyo onaje n'ubwambe ndabibona kuko turabitangariye cha twige tuvuga ati nge nizanduka bahura bavuga ngo bagendera ko
era banzwe bere nkino muhira tumba mu ndogoka ngo abifarasi cyo twaje twatujya ati ngo muje kuraba karoro yajya hantu ibintu by'ibitungo batunze
naho biruko abakenyezi barukiye mu ishira hamwe yaho ivyo bitungwa baramaze gusobanukirwa ivyo ari byo bakanashima umuzo wabyo barumbanze space ari mu ishira hamwe na cooperative bitaho.
Muri iri shyirahamwe ryacu twebwe ibitwaje batuzani birodufasha mu bintu byo mu mirima, turabikoresha mu gutwara umwavu mu ndima, turabikoresha mu bundi bukene mu kuza kuvoma amazi. Ukubera kare twahora tugerera nk'abantu batufasha gutwara uwo mwavu ubwo ubunye tuzoca dukoresha ibyo bitwaje.
Christine giruko ishaka waramaze no kumenya uburyo babigaburira.
Turabizanira ibyacu tukabi bikarya ibyacu by'ubwoko bwose zirage yego n'ibifungurwa zirage umuntu yabikoresheje arashobora kugushimira akagira nk'akantu k'agafunguro.
Ines Nezegwarina umukuru w'ishyirahamwe Ogena Burundi yatanze ibyo bitungwa arasigura akamaro k'ibyo bitwazi n'igituma babizanye mu Burundi.
Babyita ibitwazi mu Kirundi, bikaba biri mu bwoko bumwe n'ifarasi. Kugira tuzane rero ibi bitwazi twashingiye ku mugambi twari twasanze twakoze ubwa mbere ujanye n'uburimyi n'ubworozi na cyane cyane uburimyi kama. Ubwo burimyi kama tukaba twasaba ko abarimyi bahurikiye muri koperative ya Ogena Bitaho boza baralima bakoresheje amase ava mu bitungwa canke intabire bakoze muri Nyabarega. Rero cyo dusanga naho twabibasavye ntibiborohera kwikorera ayo mase ngo bashikane mu ndimo zabo. Ni naho twaciye twiyumvira uyu mugambi wo kuzana ibitwazi hano mu Burundi, na cyane cyane ugasanga mu ngo abakenyezi nibo bari basanzwe bikorera, abakenyezi n'abana.
Inesinezegwa aremeza ko kuvyorora bisaba umwitwarariko.
Birasaba umwitwarariko, ntitugiye kubitunga nka gutya twari tumenyereye inka umuntu ayiturutsa akayi kayireka yonye ni karisha hanyuma kayizana kayisubiza mu ruhongo ratacyagiriye ibi ni bitungwa no vuga nti by'ikizungu ibitungwa bisaba ko niyo umuntu akora gikoresha agenda aravugana nacyo umuntu akagiha gashimwe yo cyakoze neza n'umuntu akacereka ko cyakoze nabi akagiha no vuga nti impanuro iyo cyakoze nabi ni gitungwa gisaba rero ko umuntu avugana nacyo ubu utwabikwe mu gihugu cha Tanzania aho byari bisanzwe bimenyerewe rurimi rw'Igiswahili mugabo turiko turagerageza natwebwe tuvugana na byo tukagerageza na cyane cyane gusubiramo ijambo rya indi nyene kugira tucereketi igikorwa twagusavye ni iki gikore gutya
twagize ikibazo cyo kumenya nimba hari abahinga bazoshobora gukurikirana amagara y'ivyo bitungwa twegerana Karutimana Bonaventure ajejwe amagara y'ibitungwa muri komine ya Nyarusange
berari twazi ari bitungwa bishanze bisanzwe bishasha muri komine ya Nyarusange ndetse mu ntara yose ya Gitega ntari twazi twari dusanzwe tumenyereye ariko rero ibitwazi ni bitungwa nk'ibindi ingwara zisanzwe zibifata n'izijya zisanzwe zifata ibitungwa kubivura urumva rero ntizoheza kukigorane kubera dusanzwe twadusanzwe tuvura n'ibindi bitungwa ko navyo ni bitungwa mu bindi
mu mugambi woge na Burundi bavuga ko batanguje ifarasi 10 ariko ko muri kazoza basu umugambi wo gutanga ibitwazi 1000 kubiraro by'inkigihumbi muri komine ya Nyarusange mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda dukomereza amakuru yacu muri EAC umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba birimo birebera hamwe aho ibintu bigeze mu rwego rwo korohereza abacuruzi n'abashoramari mu nama yahurije ibyo bihugu byose hamwe Arusha muri Tanzania ku cyicaro cya EAC Uburundi n'u Rwanda batangarijemo ko ubu ngubu inzitizi zo ku mipaka yabo zirimo zigabanuka Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro
Nkuko bivugwa n'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko umugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwiza tunga muri ako karere ofise ntombero yo gukuraho inzitizi zose zibabuza gukwishyira no kwizana mu kazi kabo muri izo nzitizi harimwo umwanya bamara mu nzira bavuye kurangura ibidandazwa byabo canke babishoje mu kindi gihugu ibyo basabwa ku mipaka ingene batozwa amakori n'amatagisi n'ibindi ibihugu bibiri u Rwanda na Kenya nivyo bitangwa ko akarorero ko bimaze gutera imbere kurusha ibindi mu gushira mu ngiro uwo mugambi tugira umuremyi Rafael umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda avuga ko akarusho ari kanini ku badandaza
iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa ahangaha bigana ahangaha izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha
Uburundi nabwo nyene bavuga ko bumaze gukora ibitari bike kugira ngo abagwiza tunga boroherezwe Aimable Nkunze Umwami n'umwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi
mu Burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira ngo boroherezwe abadandaza ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya ibyo twaragize icyo no kwita mu gifaransa restitution de formate administrative turabigabanya kugira ngo boroherwe barondere amadokima make abafasha kugira ngo urudandazwa rwabo rutere imbere bagiye kurangura haba mu bihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko boroherwe bazana ibi bidandazwa byabo ku mwanya bipfuza bishikane nabo bipfuza gushika ku mwanya bashatse kandi bitewe birabagora cyane
ikibazo gishimikirwa ko n'ibihugu byose nuko imipaka ikwiye kugurugwa gwa maze umunyagihugu abo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko akishira akizana aha abaserukira ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bavuga ko ingorane zahora ku mipaka y'ibihugu byabo ziriko ziravaho buke buke urumwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro mu Burundi
hagati y'u Burundi n'u Rwanda urudandazwa n'urundi rurakogwa abadandaza mu Burundi bararangura mu Rwanda nabo mu Rwanda bararangura mu Burundi ivyo nibaza ko ata kibazo kihari mu gihe rero u Rwanda rutagombye kutworohereza haba mu nzira za politiki n'ibindi urumva muri icyo gihe twebwe duca twemera tukisuganya tugakora nk'uko turi abarundi kandi biragenda neza ntacyo turahomba
no muyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda niko abibona
nta kibazo gihari mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu ku ruhande rw'Urundi cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ngubu bihugu birahahirana ngira ngo inzitizi zagiye zibaho twagiye tuziganira tukazishakira igisubizo ibyo ngibyo nibyo nyine tugenda tureba impamvu ibitera tukabiganiraho tukabishakira ibisubizo
umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhamagarira ibihugu byose biwugize gutera intambwe maze bigashira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwiza tunga gucyo akarere kakaba nk'igihugu kimwe mu by'urudandazwa. Pierre Claveni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ikino inamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yabafise ubwoba ariyo kwatuzohava zinja urazi induru yazo yose itararumbwa
nakora uruzi ko ari gufinda aha rero nihagera kuzikorako nawe uzotubura uzobona oya birafasha
mu by'ukuri aho ntube
yego rukuri
iyo nkenye mu kazi ikora ko
n'ukuri
none namahoro kamwigisha ko mutugende
nabara bufasha niyo ntari kwishura imitwa Bosco nukuri eje namahoro aha narinje kuraba two mwiriti
emwe nawe no naho arubukene turakubitinze bipfuse ntitubura
aho
cyane mwarondera France
iskwe iskwe ta asha France ne duhurira ku ishuri asha simuhira niwe w'umugaba senzo mugutera ko
mugabo nivyo
yego
karibu rero hanyuma turondere tubazimana
sha nyamba ruko nka kubatera kidashika naye handi wose natsaba nokuri nikintu gitoye nashaka tuyago nokuri umwanya mutoye bema
oya ntacho naho kaba gatoya murapfa kwicara
naho
ndafisa kagwa sinzi ko nokaba zimana mugabo saka hiyi no mu
oya ntacho nokuri urakoze cyane urakoze mu mayenda seyimo ndihuta nokuri ndihuta ngomba kuja kutegura icigwa cyeje nshako harega mu pasi nashaka tuvugane bivye kubyerekeye ubaka gwacu. Ego mbere muri sari kinzana.
Ego ntangorane. Nakare murazi ko kurera tubisangiye.
Urumba hanje. Jewe naho ndi mushasha kuri rya shuri. Nukuri hari kintu gihanze kandi cyoshobora gufasha urwaruka. Ego nukuri vwe. Ego.
Ego nukuri. Ari kiza kiza kwa bacu. Ntacho ntokora.
Ego mbere.
Ntacho mwifuza nyakuba mu mwizi.
Aho rero. Je muranitegereza abana bamwe bamwe iyo bavuye ku ishuri. Umwe akaje mu vyiwe. Umenda barasanze nta kindi kintu kibahuza kandi byo sivyiza
ha
oya
mbega nyakugira imana bamwe bamwe ntusanga baje no mungeso mbi oya nukuri harakwicoko
ehe noye nukuri hari kintu kwego kokwa nico nyine nashaka gushira ko rero nayo niyumvire ko twoshiraho imigwi yitugenegene dutandukanye ari ntambo kuvuza ingoma gukina umupira nibindi ibindi bigeza ugwanuka gwacu.
Yemwe mwigize. Yo emubirangohe.
Aho.
None ka yemwe tuharwoga. Erega nakaranga. Kandi abana bacu barakeneye gukura na kokaranga.
Neza cyane. Bigabyo natuma bateza mu bindi bibasamaza. Bikaba kwegera no mu ngesumbi. Izindi nkeneye kugwanya. Yego vreme. Yego.
Nukuri ndabashimiye cyane gose kuri cyo kindi.
Aho. Murakoze rani kusigikira. Yego nukuri.
Tumubura gukomera hagati y'abana bacu.
Ariko rero gahanze. Abavyeyi murafise uruhara. Kukinde kugira ngo bikunde bateza kwemera kure kure abana babo rimwe na rimwe inyuma y'amasaha y'ibyigo niho bizoshoboka.
None kigira ngo bobya ubundi banibirirwa barayerera baje mu bitaga ntibiri
si ibyo aha rero tubasabye kubarekura ntibaze bagorane yego vuremo
mwigisha kuri icyo rero icyo ushoboye
aha aho rero wumva
kandi rero ndakubarira nashaka ndakubwire ko na jyewe nshobora kubafasha ko mu byerekeye imbyino n'intara.
Yo yo utabesha nibyo ibyo bindi
usanze inyange inyage ayita igikukwe cyangwa akayita igihuna amazina ni menshi
nibyo
abona na jyewe nk'iyo mutoshya aho urayitera nkarisa
yego nibyo reka nubu urabona ko karabutse kurusha abandi bakenyeje wewe ariko n'ukuri vremo ndacyakwemera. Aho rero karibu nukuri ahubwo twadutomboye wandi kuronse
yo
baramara minukuri
wowe ni wigire ababyeyi nawe ngiye kubajinjibura
aho sha
ifeti
sa
ntacha gipanga rondanya ngo je gute mu bwase bw'inka
ndakwisabye sha wowe ntakikugoye waramaze kumusimba.
Aho sha kuvuga utanyu bisekaye.
Nakumvise nyene.
Ndagira cyane panje kundi ubwatsi bw'inka buri je wawe.
None ni ora baje nyuma y'umwagaje video nawe. Aho wana je hose n'umwe.
Eh? Mbenye iki ko waje nyitse. Icyo ni gero gusa kumenya ubisekaye.
Reka shareka. Ho nyene nivyo nize byose. Ubu numva umenye nabyibagiye. Yo ndagoweshaje.
Ari gaibete. Ha, soni. Ugo weni. Je wenda dikuzo bitora. none kare ko warubitora cyose ariko nera muri konkuru
ahubwo je wemenga ntaparanganya ubuhonda gowe amaforomi yose tuyize nta nimwe nibuka indabirajidi ibivyo mu interval byose birane ko amazi n'ukuru
kandi je je warutora gusura
uyu byanyije
aho sanga nagiye twa sempre vuga ngo ntayuzi
kare nawe gurusarish mukabo ico nico nzi cyonyine ivya mobile ntumbazi
ugereke gifite ndakubyira aho warushe ruhuka ntakindi ko nugupapa
n'ivyo wivugira
sha wende wishime koko nkwa ikibazo nkibindi ndoshye bitwara kujya nyene wahora ndakurahira
oya sha sico kimwe n'ukuri none araza bakina ntigo ingene bangana
wewe ruzogitora ivya bari zushira mu mutwe kandi rero ruhuka kuva aho wigiye
uwa wowe je ruhuka
yego
imana imwe yemwe sinze maramaze mama urazi nkene yo babaraga jidi
radiga yimwe ibyo byimbwe bibintu kwenda gusaza bikure muri uwo mutwe wawe
urumva
basi ingumi heke dasi kuzana ubwatsi bw'inka ubu yasamaka yaganga aho hanze
mbega urasara wibagiye ko konkora mu nzu zibiri
ndabiye
aha no kujya amasinjama ndarakwikorera
ndakubwiye rero uvuye ku itara wiga gutyo nukuri konkuru yogira wamaze kugonda nuko uzafata pozi wa
ahubwo genda nubwo bwatsi n'ingoga ucugaruka unyigishe
ndagiye
ufashe kubaka aya mafomi
nureca gipanga kiri he nyine kuva nakikubarije ehe imbe mama we yagiye nabo ndese ndamubona
sinakubwiye ko ari inyuma y'umwango so mama yamagishira ahubwo aracuhitura muraba yagiye gufasha abakozi kwimbura ibikorwa
nka mama nyine ivyo rero kwibiraguye azokora nk'inkorofa bazi ko ataruka n'umwe cyane
n'uzi ko yamayivugira ngo azoruka apfuye sije nzobona konkuru yaheze ngo ndamufashe
asaba rero Sio riga jion chanza ugufash. Uzo zama interview ya jion nazumba chan. Kana we nazi kwa rugu papa zo vitora.
Aita nisi awe.
Mesi, wii, mrambara na nateje kuita ba. Na ringi nikonde gira ye makopi wa ya maintaka si wadu hae. Kugia nchenda zi suwiza.
Oya nangona nishafi yako. Nangona nukuri. Oya nazi kuri serio. Ego frem. Aha nje gutuma bana kwizera aho graderege. Ehe wagiye ngo nikubiri.
Ah je nanje ndagerageza kugira simara maze banyize.
Urumva rero gafiyaje. Aha ico nagutumiye ko. Nagomba kuvuga ko turi mu mugambi wo gushinga ama club hano kuri no shuri ryacu. Ego nkuntu
ntibishoboka.
Aha.
Urazi nkere twoneze. Aha bajene nana namwe twa dusa duhurira atari mu ishuri.
Jewe rero ivyo narabiradi sanga sivyiza. Sivyiza na gato. Ugambere hoho aya ma club azotuma abanyeshuri bacu bwenge. Ana hani vyumvire no mukwigo tugenegene nta kundi mwe muzocubwi
rega sivyo gusabese tuzobatose na occupation
si sa
urazi kina abanyeshuri birigo bariyerereza mu mubare n'ahandi
yiwumva ivyo byose bizoca bigabanuka nivyo kine gukura aho kuja mu bitagira kamaro bahurumbire nyabo nibizogira ico bibungura
meshi je cyo cyumvire ko ndagishigikije na kwijana muzosa bico mushaka cyose Nukwende nzogikora.
Ati nzogikora. Kurishira muri kazoza. Erega nza natanguye. None baruzi ko ndaguhamagara iki?
Okay.
Wo banyeshuri nka benshi hano urabaza?
Ego vrem. Anta ko ntazi nibake. Mwashaka kumenya ingere tukobashira mu mekwe.
C'est ça. En fait, harabantu sanga bafise amatara muri iki cyane kiriye.
Ego.
Aba rero ndabamenye. Kora dukorana kugira bazokwigisha nabandi
abo baruzuye arabazi kuvuza ingoma akoko bazi gutamba nabazi nkino z'imipira zitandukanye
la c'est bien ndiwumva ko mugomba kwibikamwe ibintu kandi mubitse nabo nyene nkineye bandonderere
aho ntangora no kuri no bagira rutonde inkaza ndekana umwe wese cyashoboye
aha merci beaucoup ugo rutonde nigo nkeneye rero nizeye rero kwa aya ma club abanyeshuri bazokwemera kuyajamo
ariko bokwanga Elegante kandi mashuri ziriyo. Ahi wacu niho hari hasigaye.
Ehego nivyo vrem.
Ahubwo mwakoze kubyumvira no kure.
C'est vrai. Naje waho naho nkora zari zihari. Uzogerageza uzura bumvisha ko ari kuneza yava kwe kubizamu.
Ash. Oya bazobikonda meze. Je numva tabwo bamfise kwe. Mbebo vyanka bavuga ngo iki?
Eka hari gusanga hari ibigaba batemera gutanga umwanya wabo. None we ntubi. Mukubera bamenyereye kwitemberera mama.
Ndarenya bose benshi. Kandi babonye abandi baje emwe nabonye ndazoza shamaramara baje
aho ni sawo nabavye ndiko ndaraba ukuntu no bubumvisha kugira abaze bari kuri
je wanje ndimuze kuri muraza ndaze katonya nkira zari byatunganije ni shure
kandi noneho ega ni muzagira ibigira imisi yo
aha nivye
tuzorabira hamwe imisi mwoza muragaruka ku ishuri iruke mu ishuri rero reka yashira heza niba heza uzo heza umbwire iruka
ego murakoze emisi
gufata na urumwe.
Mhm.
Yewe nta munsi numwe ndakubona wicaye.
Teka wa mukobwa we. Wewe warabonye kamiruhuka. Ntabara denzo ruhuka mpfuye.
Epureka kuyikara kubwo bugesera bw'urupfu. Wowe naruza nti wowe uruhamagara. Nukura ntari mvuye muhira nje kukuraba.
Ntumbaribe.
Yego.
Igombuki kumira hiyo narinde. Yanga yande era ibyayi.
Yewe kandi.
Ah nainde kuironderera ubwatsi.
Utabesha. Uri barukanya kugira. Ugome wironkera ibintu.
Urakoze mwana wa mama. Wewe nturi nkabaraho baguma bajye umusaya.
Ukabareke. None ntibahe Kenya kwawo. Jewe ndatangazwa n'abantu batanezego iyo umuntu akize. Wawe yokira ntuze we. Hagi hari kurengereza n'ukuri.
Nakazi kabo. Je mwena abo ntibanteshe mwanya. None weho na mahoro.
Ego n'ukuri atara mahoro. Ibwo kuko zanizo zanzanye ngahi wawe. Cyugira imigandi ibiri y'ubwatsi ndagutwaze. Nje kuraba niyo mbyeyi warayo.
Aho mwiza nzanye nawe. Yabyaye ko runyana gasha. Niwora uko rusa ningenere ungana.
Mbeka yo wabona yangana gute. Ibintu yuzura uruhongo rarimwe.
Reka shabe kirani yagatse.
Ikaga zawe za kijambe. Zara gukunze bashe.
Sahanze.
Sabe.
Kuzi nkunde nabe ndazikunda. Nukuri ntazigaburiye gusunja abajya abana banje.
Romi.
Sa.
Ntacho nazo zirabigusubiza. Ukuntu mora mbona abantu bakura
ku. Yego nkuri.
Baza gutora mati misi yo.
Bajya nabahafi. Abakure nka musitanteri ndayabashira. Nawe wewe ni wawe yashaka. Ndirumva ko yabyaye.
Oya yewe nishakira umuhondo. Naya mataka akabuguma kanje karampa dukeyi.
Umuhondo ngo ndaguha. Kandi numva ngo mwiza.
Yo, eh. Mwiza nyene. Harimo ibintu bikingira ingwara mu mubiri.
Yo.
None naya mataza kuyakwiza hehe ka wa mugorewe.
Ne ka wa muntu we.
Aha
nande nabyumviriye biransiga. Ndagusavye utembere ukamenyana n'abantu zondonderera abakiriya.
Sana komisiyo rero. Basha, urabona ko ntayakutanda.
Erega ntubifate nk'ibinanga hanjera nawe.
Nzana komisiyo.
Noneho tuzoyanywa tuyashobore twe n'abana banje.
Ahubwo nyako.
Sa.
Hariya kuririse. Umengo hari habari mu bakeneye umuntu abahamata.
Ndagusabye hanjera.
Sabe.
Ntabari bambwiriye ko ndayafise kandi menshi. Naya komisiyo ndayemeye.
Sa. Eka na komisiyo nkeneye ariko ndisinira. Reka nzokubariza uburaho yitwa Bosco. Numva yo bakeneye.
Emi mana yo bindaye. Ntabare ntuzu byibagire nyaguhabwa narugira byose.
Ariko ivyo no byibagira garuminate. Ejo nyene nzoranda guhaya inyishu. Za nubwo bwati rero tujye muhira, uje kompa wa muhondo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ko karirimbo niko gashojeje iyi gahunda y'uyu mugoroba. Gusa tubibutse yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangarije uyu munsi i Beijing mu Bushinwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea Ruguru bafunguye inzira nk'ebyiri eshatu zo kuganiriramo nta wundi muntu banyuzeho. Ni kuri kiriya kibazo cy'intwaro kirimbuzi za Korea Ruguru. Ibingibi yabitangaje mu gihe hashize iminsi abayobozi b'ibihugu byombi President Trump na Kim Jong-un utegeka umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru baterana amagambo bavuga yuko ibihugu byombi bishobora